Mu kwezi kwa kabiri kuri uyu mwaka leta ya Afrika y'Epfo yararungitse inteko 3000 mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo ziyongeye ku nteko 1000 zari zisanzwe ziri muri ico gihugu. Ico gihe abategetsi ba leta ya Afrika y'Epfo batangaje ko kurunga iki inteko z'igihugu cabo byari mu mugambi wo gucungera umutekano ku mugabane wa Afrika no gufasha Kongo kwivuna ibitero by'abagwanya ubutegetsi. Yamara umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Darren Taylor ari Johannesburg avuga ko muri iki gihe abasirikare ba Afrika y'Epfo batangaza ko badafise n'ibikoresho byankenegwa, avuga ko ivyo vyatumye bageramigwa bikomeye. Abasirikare ba Afrika y'Epfo bavuga ko bamwe muri bo badafise ibigwanisho mu gihe vyitezwe ko bagwanya umugwi M23 badafashijwe n'indege za kajugujugu z'ingwano n'izitwara inteko n'ibikoresho vya gisirikare. Mushikiranganda rero kwivuna abansi wa Afrika y'Epfo Tandi Modise aherutse kubwira abamenyesha makuru Pretoria ko indege za kajugujugu zitanu gusa zitwara inteko n'ibikoresho vya gisirikare zo mu bwoko bwa Orksi kuri 39 arizo zikora neza, zitatu gusa kuri 11 zikoreshwa mu ntambara zo mu bwoko bwa Royvac nizo zishobora kuguruka. Ubushikiranganji ujeje kwivuna abansi bwa Afrika y'Epfo buremera ko butashoboye kubandanya amasezerano ni sosiyete ijejwe kugenduza no gusuzuma ko indege zikwije ibisabwa kugira zibandanye kuguruka. Indege za Afrika y'Epfo ziri muri Congo zivuga kandi ko zidashobora kuronka abaganga n'abaforomo, kandi ko rimwe na rimwe zija kuryama zishonje inyuma yo kwifungurwa bizirangiranye. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira n'inyungu z'abasirikare muri Afrika y'Epfo Picky Grief yatangaje ko leta ya Afrika y'Epfo yarungitse inteko zayo muri kimwe mu bice birimwo ingwano zikomeye cyane ku isi itabahaye ibikoresho, uburyo bw'amafaranga n'imyimenyerezo bikenewe. Picky Grief yagize ati:
South Africa's troops has been deployed there under circumstances where they now have to set up.
Abasirikare ba Afrika y'Epfo bagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bajyanywe no kurwana, ariko bagiye batarabyitoje. Iyo udakoze imyitozo buri gihe ntushobora gusoza inshingano uko bikwiye. Hejuru y'ibyo hari n'ibibazo by'amafaranga bibarenze. Nta ndege zihari kugira ngo zibagezeho ibikoresho abasirikare bakenera buri gihe iyo bagiye ku rugamba.
Picky Grief yatangaje ko kuva mu kwezi kwa kabiri abagwanya ubutegetsi bisha abasirikare batari bake, abandi batari bake barakomereka mu gitero cha Mortier. Grief yavuze ko avugana iminsi yose n'abasirikare ba Afrika y'Epfo bari muri Republika ya Demokrasi ya Kongo, avuga ko bacitse intege kandi bamwe babona ko ibikorwa barimwo ari ibikorwa vyo kwiyahura. Picky Grief yagize ati:
These people are at great risk.
Bari abasirikare bari muri Kongo bari mu ngorane bikomeye. Icyemezo cyo kubohereza cyafashwe kutihuti. Niba hari umugambi ni watangajwe mu buryo butomoye, kuko abasirikare bari muri Kongo batitaweho uko bikwiye kubera ko badafite ibikoresho n'ibindi bakeneye bihagije. Ibintu ntibimeze neza na gato kuri bo.
Mu ijambo aherutse gushikiriza inama nshingamateka, Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yarahakanye ko leta yiwe yarungitse abasirikare bayo muri Kongo gihutihuti badahawe ibikoresho bakeneye. Yavuze ko abasirikare b'igihugu ciwe biteguriye neza kugwana kandi bafise uburyo bwose bakeneye. Perezida Ramaphosa yagize ati:
We have been part of peacekeeping missions.
Twagize uruhare mu bikorwa byo kubungabunga umutekano mu bice bitandukanye byo ku isi. Dushyigikiye abasirikare bacu bashyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo Afurika ibe umugabane utekanye ufite amahoro. Ibyo nibyo tubashimira, tubaha icyubahiro kandi dufasha abakomeretse n'imiryango y'ababa baguye ku rugamba.
Yamara Picky Grief ayoboye ishyirahamwe riharanira uburenganzira n'inyungu z'abasirikare ba Afrika y'Epfo yatangaje ko abandi basirikare batari bake bo muri Afrika y'Epfo bazokwicwa mu gihe abandi bazokomereka muri Congo kiretse baronkejwe uburyo bakeneye mu maguru masha. Abahinga mu vya gisirikare no kwivuna umwansi bavuga ko imigambi yerekeye gucungera umutekano ya leta ya Afrika y'Epfo itaronswa amafaranga n'uburyo bikenewe kugira ishike neza ku vyo yishinze.